ubijanye n'ubwicanyi ico cegeranyo kivuga ko bamwe mu rwaruka rwa CNDD-FDD imbonera kure abapolisi abakozi b'igisata kigendereza n'abasirikare ariko bo injo z'imbarwa bishe abatavuganwe n'ubutegetsi canke naho abantu bagerageje gukora ivyo barekurirwa n'amategeko ico cegeranyo cibutsa ko mu kwa munani 2022 ishirahamwe rigiteka rikorera mu buhungiro ryari rimaze kubona abantu 232 bari bamaze kwicwa mu gihe umwaka w'imbere yaho hari hagandaguwe 405 rigiteka n'indi mirwi ihanye hagati y'akazi na muntu ntibahuriza kubitigiri ariko biragoye cyane kumenya ibiharuro by'ukuri nyezi nabitewe n'uko leta yankigisata cyaboni n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu kwishyikira ku rubuga gutohoza niko abanditse ico cegeranyo bavuga iruhande y'ibi ico cegeranyo kivuga ko ibiziga byakomeje gutorwa hirya no hino mu gihugu abategetsi bagahitamo kubifuba ata amatohoza banje kuba bitwaje ko bishobora gutera indwara abanyagihugu kubera ataburuhukiro bwo kubikamwo abapfuye buba buri hafi yaho byatowe aha banditse raporo bibutsa ko mu cegeranyo ca Human Rights Watch co mu kwa gatanu umwaka uheze byagaragaye ko imbonera kure ya polisi n'abakozi b'igendereza bice barafungira abantu busa bongera barabarezi gufa hejuru y'ugutoteza no guhama abanywanyi imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi hamwe n'abikekwa gukorana n'imirwi y'abaroberi mugabo bamwe mu ndongozi zo hasi za CNDD-FDD bararyojwe ibyo bakoze kandi imbonera kure zihabwa agasopo ko zibwirizwa kubazwa ku gatwe kazo ibyaha ziregwa niko ico cegeranyo gisigura iyo raporo ivuga ko hari abantu batari bake banyurujwe bamwe bamaze kugera mu minwe y'inzego z'umutekano abandi bahagaritswe n'ibisata bitazwi mugabo ko bigoye kumenya uko bangana kubera amashyirahamwe yigenga abantu hagati y'akazi na muntu hamwe n'abahinga badafite umwidegembyo wo gutohoza mu vyerekeye abantu babarezwa igufa igisata ca ONU kigwanya ayo mabi cemeje ko kuva mu 2017 leta y'u Burundi yananye kucishura ku bantu catohoje ko babarezwa igufa naho imbonera kure ya polisi n'abakozi b'iperereza nibo bashirwa mu majwi rwose mu gihe ku rundi ruhande abajejwe intwaro bamwe bamwe bagirizwa kuba barakubaguye barafunga abatinganyi bahawe impigi n'abajejwe umutekano iyo raporo imenyesha ko mu mabohero 8 ku 11 y'u Burundi abafungwa babayeho bacucikiranye mu gihugu kugera ku 23 kwa 8 umwaka uheze hari abanyororo 12 754 kandi inzu z'imbohe zagenewe kwakira batarenga 4294 imfungwa za politike n'amashyirahamwe yaharanira agateka akazi na muntu aziharura mu 100 icyegeranyo cya leta ya Amerika kivuga ko ibitigiri kanuni bigoye kumenyekana na rya leta y'u Burundi yiregura ko ata abantu bafungwa bazira politike igashima kubegeka ko ibyaha byo guhungabanya umutekano imigumuko no gukorana n'imirwi y'abaroberi na CNDH barahawe amahirwe yo kuja mu busho bwose mbere no kugera ku bantu boba bafungiwe politike kugera mu busho bw'iperereza buzwi mugabo ubwinyegeje ntibabukubise rurabwe niko iyo raporo yongera ko mu bafashwe bike kwa gukorana n'imirwi y'abaroberi y'ico cegeranyo kigaruka kuri Florian Irangabiye akorera radio igicaniro yavukiye mu mahanga akaba yafashwe mu mpera z'ukwa munani yaroye kuramutsa umuryango uwo mukenyezi w'abana babiri yanegetswe ko icaha cyo kunegera igihugu kibanye cy'u Rwanda amaze imyaka irenga 8 bamwo ubu imigenderanire yacu n'u Burundi iriko yanagurwa kuva president Ndayishimiye yaroye ku butegetsi iyo raporo ivuga ko abategetsi b'u Burundi badahengeshanya gusaba u Rwanda kubarungikira abantu bagirizwa kwa cy'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015 baca bahungira mu Rwanda uwo mwaka nyene mu bijyanye n'isaka abapolisi imbonera kure n'abakozi b'iperereza bagirizwa kuba barasahuye mu mazu baroye gusakamo hejuru yo kubikora ata butungane bwubahirijwe turetse mu gihugu hagati iyo raporo igaruka ku bikorwa by'imbonera kure muri Congo yisunze ivyatohojwe n'abahinga ba ONU ivuga ko kuva mu ntango z'ukwa 12 2021 zaherekeje abasirikare muri Kivu y'epfo bakifatanya n'imwe mu mirwi y'abakongomani mu kugwanya inyeshyamba za Red Tabara muhari urwanya ubutegetsi bwa Gitega ufite ibirindiro muri ako gace k'ubuseruko bwa Congo urutonde rw'amabi bagirizwa ni rurerure rukaba rurimwo ubwicanyi ndengerabutungane yo gusahura no kunyaga abanyagihugu hatibagiwe kubakoresha bucakara iyo raporo inagaruka ku bwigenge bw'itangazamakuru gushikiriza ivyiyumviro n'ugukorera hamwe mu mashyirahamwe ivuga ko abanyamakuru baburabuzwa bakankirwa gukora ku bibazo vyerekeye agateka akazi na muntu ibiturire n'umutekano canke naho bagasabwa kubanza gusaba impusha abajejwe intwaro leta ihonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru iciye kuri sense ikigo ubundi cigenga gicunga itangazamakuru ariko ubu benshi babona ko cahindutse igikoresho c'ubutegetsi kandi cotwe igitutu n'abanyepolitike niko iyo raporo ishimangira Iki cyegeranyo cyemeza ko mu byerekeye ukwishyira hamwe mu migambwe yemewe mu Burundi gusa abanywanyi b'imigambwe itavugwa no gutegeka cyancane senere baricwa bakabarezwa igufa abandi bagafungirwa ubusa begetswe ko ibyaha bitandukanye mu gihe imigambwe icuditse na CNDD yikora atankomanzi ikiramo tarsera mu cyegeranyo cyo mu kwa gatandatu yerekanye ko imigambwe myinshi yahisemo kwiyunga na CNDD canke kuba nirumve ko kugira yirindi ngorane canke naho ironka maronko harimo utuzi ku banywanyi bayo niko abanditse raporo bavuga mu gisata cy'urwanya ibiturire twigoro twa president Ndayishimiye twahindutse amajambo gusa no kwizagira kuko atabikorwa biboneka byabaye niko cyegeranyo ikomeza kivuga kikongera koko kuronka akazi utari umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi canke ngo ubanze kubujakarira ariko igoye muri icyo gihugu cyo mu buseruko bwa Afrika nta mutegetsi w'umurundi yari bwaboneke kugira gica cikirije igihe twakoreye inkuru ariko mu myaka iheze mbere no mu nama ya kamwe ku cicaro ca New York muri Amerika Perezida Ndayishimiye yasiguye ko atahonyango ajyagateka akazi na muntu ririho mu gihugu ciwe imbere yaho yari yabwiye ibinyamakuru bya Faransa RFI na France 24 ko Abarundi bavugwa ko banyurujwe bashobora kuba bibereye mu mahanga ibizabaje cyane amashyirahamwe yigenga y'Abarundi na mpuzamakungu yamubona mu cyizere akija ku butegetsi erojeurika neza ijwi rya Amerika.